Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane ni nahazungiye kwashikiriza makuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho ijya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Ndakuramukije Diane ndamutse nabaduteza amatwi turi ahera mu karere k'ibiyaga binini. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yavuze ejo ku munsi w'Imana ko yafunditse amasezerano mu bijyanye n'umutekano, ubutunzi hamwe na mugenzi wiwe wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan. Ni mu rugendo rw'iminsi ibiri Perezida Erdogan arimwo muri RDC ari kumwe n'umugwi munini ugizwe nabo muri leta yiwe hamwe n'abagwizatunga. Perezida Tshisekedi yavuze kandi ko muri ayo masezerano harimwo n'igisata cy'amagara y'abantu hamwe no gutwara abantu n'ibintu. Yavuze ko yasabye imfashanyo Turukiya yo kugwanya imihari yitwaje ibigwanisho imaze imyaka igisibije mu buseruko bw'ico gihugu. Uru rugendo Perezida Erdogan yatanguye muri Afrika ejo kuw'Imana azorangiza ku munsi wa gatatu agendeye kandi na Senegale hamwe na Guinea Bissau inyuma ya RDC. Leta z'Ubumwe za Amerika yaratanguje ejo ku munsi w'Imana imyimenyerezo ngaruka mwaka ya gisirikare ku nteko za Afrika igamije kugwanya iterabwoba. Imyimenyerezo iriko ibera muri Cote d'Ivoire ibaye mu gihe abakora iterabwoba bagenzura karere kanini ku mugabane wa Afrika cyane cyane mu gice cya Sahel. Ni mu gihe kandi amakudeta yeze kuri uyu mugabane kandi abasirikare b'u Faransa bariko baratakaza icyizere muri ako karere. Iyi porogaramu y'imyimenyerezo y'Abanyamerika yiswe Flint Lock irimo abasirikare barenga 400 bava mu karere ka Afrika y'uburengero bimwe mu bihugu bikagize vyama byatewe n'imigwi itwaje ibigwanisho ishamikiye kuri Al-Qaeda na leta ya Kiisilamu. Ibihugu byo muri ako karere bidafise inteko muri iyi myimenyerezo ni Guinea, Mali na Burkina Faso, ibihugu bitatu bisanzwe bizwi ko biheruka kugigwamwo kudeta bigatuma haba amakenga kwa karere ka Afrika y'uburengero kagiye gusubira mu bihe by'inyuma y'ubukoroni bizwi ko byaranzwemo amakudeta.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ambasade ya Leta z'Ubumwe za Amerika i Moscow ni mu Burusiya yaragabishije Abanyamerika ejo ku munsi w'Imana ko hashobora kuba ibitero ku bibanza bihuriramwo abantu benshi mu Burusiya. Mu ibanza ngo bishobora kuzotegwa harimwo kandi n'akarere kegereye urubibe na Ukraine aho Burusiya bwarundanirije abasirikare batari bake. Ambasade ya Amerika yavuze ko amakuru ava mu bimenyeshamakuru ariko atavuze amazina yemeje ko hari ubwoba ko ibibanza birimwo amaduka, ibibanza byo gutegereramwo amatereni hamwe n'ibindi bibanza byo ku mugwa mukuru no mu gisagara cya St Petersburg bishobora kuzotegwa. Ibihugu byo mu burengero bw'isi bimaze ikiringo cindwi bigabisha ku Burusiya bushobora kuba buriko burategura igitero bwitera kuri bwo nyene kugira bushobore kuronka ico bwagiriza Ukraine bubashe gutera Ukraine. Ambasade ya Amerika i Moscow yabwiye abamenyeshamakuru Abanyamerika bari mu Burusiya kwirinda kuja mu ibanza hakoranira abantu benshi kandi ko bato botangura kwiyumvira inzira zo kuva mu Burusiya batoshira umutima cyane ko leta ya Amerika izoza kubatabara.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo muri Brazil igitigiri cy'abamaze kumenyekana ko bishwe n'imisozi y'ivyondo yasenyiwe n'imyuzure y'imvura yaguye ku munsi wa kabiri ububaza bashitse ku 152. Abategetsi bo muri Brazil bavuze jo kuw'Imana ko Papa Francisco kandi yarungikiye Brazil ubutumwa bwo kuyihoza. Abatabara hamwe n'abanyagihugu bo mu gisagara cya Petropolis habereye iryo bara barabandanya kurondera ababo bataraboneka. nayo Perezida Bolsonaro yavuze ku munsi wa gatanu ko ako gace gasa n'ahabereye intambara. Igipolisi cyavuze ko abantu 165 bataraboneka kandi bisa n'uko atacyizere kikiriho cyo kubaronka. Muri Iran abashinga amateka ejo kuwimana barasabye Perezida Ibrahim Raisi guhabwa ivyemeza vy'uko Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bitatu vya Buraya bitazosubira kudohoka ku masezerano ya nikleyere, ariko arasubira kuganirwa ko ivyene ni mu gihugu ca Autrichia. Ibi vyatangajwe n'ikimenyeshamakuru ca Leta ya Iran ejo ku munsi w'Imana. Mu rwandiko barungikiye Perezida Raisi rwasinywe n'abashinga amateka 250 ku 290 bashashe mu nama nshinga amateka ya Iran, bavuze ko Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudagi bikwiriye kwemera ko batazosubira kwikura muri ayo masezerano. Ibi ni mu gihe Iran hamwe n'ibyo bihugu rutura biriko birakora kugira barabe ko bogaruka mu masezerano bumvikanye mu 2015, amasezerano yakura ibihano kuri Irani nayo igatanga ikiguzi cyo guhagarika ibikorwa byayo bya nikleyere. Abashinga amateka ba Irani bavuze ko ayo masezerano azoja mu ngiro ari uko ibihano byafatiwe icyo gihugu bivanyweho. Bakeneye kandi ko bwa mbere Irani ronka amahera mu byishora mu makungu imbere yo gusubira gukurikiza ibiri muri aya masezerano mashasha bariko baraganira.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Haya n'ayandi, nibutse abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nshuti bakunzi bacu, nongere ndabashimire ko mwandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murundi muriko muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 y'Ijwi rya Amerika. Mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere ku Burundi, aho Leta y'ico gihugu yisaba igihugu c'Ubufaransa kudasubira gufasha imenyeshamakuru yita ibigwanya ubutegetsi bw'u Burundi, vyaba ibiri mu gihugu canke hanze y'u Burundi. Umushikiranganje ajejwe igisata co kumenyesha amakuru mu Burundi yabitangaje kwa gatanu w'indwi twaraye dusozereye. Inkuru y'imenyeshamakuru wacu Kigali mu Rwanda, Pierre Claver Niyonkuru.
Igihugu c'Ubufaransa cifuza ko igisata c'amaradiyo n'ibinyamakuru gisubira kunaguka kikizegwa n'abanyagihugu ko userukira ico gihugu mu Burundi yabishikirije. Ambassadeur Jeremy Blanc yatangaje ko igihugu ciwe cahaje Burundi uburyo bungana n'imiliyaridi zibiri z'amarundi kugira ngo igisata co kumenyesha amakuru gitezwe imbere mu mugambi witwa Paprom, projet d'appui à la professionnalisation des médias mu gifaransa. Aha umushikiranganje ajuru kumenyesha amakuru Reukadinda cyayisaba yashimye iyo mfashanyo, yibukije ko hari binyamakuru n'amaradiyo bimwe bimwe byataye umurongo.
Les crises politiques qu'ont connu notre pays il y a quelques années ont eu un impact sur les relations.
Atindiane zaitiye mu gihugu zaratumye icuka kiba kibi hagati ya leta n'abamenyesha amakuru. Bamwe mu bamenyesha makuru bari bagiye akaranga mutima kabo bigira mu bya politike, baba abavugizi babashaka gusambura igihugu cane cane batavuga rumwe na leta. Nawe reka kuvuga ko yaba leta canke abanyagihugu bari basigaje barabari bi ayo maradio n'abayakoramwo. Twifuza ko ako kabi katosubira kugaruka kandi ko atawosubira kubafata mu mugongo canke kubaha uburyo. Ubu turashima ko icuka hagati ya leta n'ibimenyesha makuru casubiye kubaciza. Uyu mugambi uzodufashe bibandanye muri yo nzira nziza. Bamwe muri abo bamenyesha makuru umushikiranganje yavuze n'abahunze igihugu ubu barenga ijana, aba ndetse barashinze amaradiyo avugira canke yandikira inkuru hanze. Ayo aratungwa gatoke n'ubutegetsi kwa ijambo abatavuga rumwe na leta. Umushikiranganje yifuza ko igihugu c'Ubufaransa n'ibindi bitofata mu mugongo ayo maradiyo, ahubwo kw'ivyo bihugu vya Buraya byofasha ubushikiranganje arongoye kunagura ubushobozi bw'amaradiyo radio n'ibinyamakuru bikorera mu gihugu yizera ko ico gikogwa ubu Faransa bwatanguje mu Burundi kizogirira kamaro kanini ama radio n'ibinyamakuru.
Aujourd'hui, le visage médiatique burundais ne cesse de s'élargir.
Ati muri iki gihe isura y'amaradiyo n'ibinyamakuru iguma ihinduka isa neza uko iminsi yera kuko haguma havuka n'amaradiyo yegereye abanyagihugu akorera ku buhinga bw'ingurukana bumenye n'ibindi. Ayo maradiyo nta buryo afise bigatuma akoresha abimenyereza badahembwa ngo batange amakuru afise akanovera. Twizeye ko umugambi uzofasha cyane mu kubakaririza ubwenge no kubongerera ubumenyi. Turasaba nuko utangwa n'ibikoresho bigezweho mukunganira ikigega leta yashizeho kidahagije cyo gufasha amaradiyo n'ibimenyesha makuru. Uwuserukira Ubufaransa mu Burundi Jeremy Blanc nawe yavuze ko igihugu ciwe kidashobora gushigikira amaradiyo n'ibinyamakuru bisambura canke bicanishamwo arico gituma bifuza kwigisha no gukaririza ubwenge abamenyesha makuru kuva no muri za kaminuza ziramura abakora uwo mwuga.
Il y aura trois grandes composantes. La première qui sera une composante d'appui aux universités pour renforcer
Ati tuzoshigikira ibisata bitatu harimo gufasha amakaminuza aramura abamenyesha makuru mu nyigisho n'ubushakashatsi. Tuzokaririza ubwenge abamenyesha makuru tubabe hafi kugira ngo umugera wo gucanishamwo no gusambura uranduranwe n'imizi. Ikindi uyu mugambo uzoshira imbere n'ukunagura imigenderano hagati ya leta n'abamenyesha makuru ntibasubire kurabana nk'abansi ahubwo babe abafatanya ibikogwa. Aha rero tuzoba turi kumwe n'abavugizi b'inzego za leta zitandukanye
avec les porte-parole des différentes institutions publiques.
Igihugu c'Ubufaransa cibukije ko kuva kera camye gishigikira utwigoro two guteza imbere abamenyesha makuru n'umwuga wabo. Ubuserukira ico gihugu yavuze nk'itunganywa ry'urunani rw'amaradiyo Synergie des Médias mu bihe by'amatora yo mu mwaka w'2005 ayo mu mwaka w'2010 n'inyuma yaho gato. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye. Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse. Hayavugwa ku Burundi turaza kuyagaruka ko handi hatu ariko imbere yaho reka tuanze tunyarukire gato muri Republika Demokarasi ya Kongo isaba imirwi itwaje ibirwanisho iteze intambara mu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga gushira ibirwanisho hasi. Inkuru irambuye n'umenyesha makuru juri rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Muri ibi biganiro byahuje ministre François Rubota n'abaserukira amoko atandukanye yo mu mujyi wa Uvira ndetse n'inzego zitandukanye zirimo societe civile, urubyiruko ndetse n'abagarariye abagore, ministre François Rubota w'iterambere mu biturage yasabye imitwe yitwaje ibigwanisho yo mu moko atandukanye kuva mu gihuru kugira ngo bateze imbere ibikorwa by'iterambere birimo umuriro, amazi meza ndetse n'imihanda muri territoire ya Fizi na Uvira na Mwenga zibasiwe n'intambara kuva mu mwaka w'1964 kugeza uyu munsi.
Zungumzia zaidi iyo inayohusu usalama, kwa kuwa mnavyosikia na mnavyojua usalama unakuwa mdogo sana.
Twaganiriye cyane bijyanye n'umutekano nk'uko mubyumva n'uko mubizi, umutekano ni muke mu misozi izengurutse teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga. Abantu benshi barapfuye, hari n'impunzi nyinshi. Ubutumwa ntanga n'uko iyi mitwe yitwaje ibigwanisho yareka intambara igashaka amahoro kugira ngo duteze imbere igihugu. Ministre François Rubota yagaragarije abari aho ko ivangura rishingiye ku moko n'amakuru y'ibihuha anyura ku mbuga nkoranyambaga zo muri utu turere bidindiza urubyiruko rwinshi aho kwihangira imirimo. Uyu muyobozi ashimangira ko hari amakuru menshi anyura ku mbuga nkoranyambaga y'ibihuha amwita ku Burundi wo mu Kibitoki kandi ari umukongomani. Ikibazo cy'ingabo z'u Burundi ziri muri teritwari ya Uvira nacyo cyagarutsweho n'abari bitabiriye ibi biganiro. Lungwe Diallo ni umuyobozi w'abazee b'inyangamugayo z'abafurero yari mu bitabiriye ibi biganiro hari ubutumwa yahaye Minisitiri Rubota amusaba yuko yamushyikiriza umukuru w'igihugu cya Congo. Ugende ubwire Perezida, umubwire ko abantu bawubira bibaza impamvu igisirikare cy'u Burundi cyambuka ku manywa ntibabivuge, bambuka nijoro ntimuvuge, nimba mwaratugurishije nimuvuge. Minisitiri Rubota yavuze yuko azakora raporo y'iyi mitwe yitwaje ibigwanisho abanyamahanga iri muri Uvira, akazayishikiriza Minisitiri w'Intebe ndetse agakopi Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Gusa abari muri ibi biganiro basabye Leta ya Congo kurasa imitwe yose yitwaje ibigwanisho ikorera muri izi teritwari. Nubwo biruku, igihugu cy'u Burundi kivuga yuko nta gisirikare cyabo kiri ku butaka bwa Congo. Amashirahamwe yigenga avuga yuko teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga habaruga imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga n'abakongomani mirongo gwenda. Vedase Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugaruke kuyavugwa ku Burundi nk'uko nari ndavyemeye. Ubuyobozi bw'umugambi w'igihugu jeje kurwanya ingwara ngendanwa ariko zitandukira muri ico gihugu butangaza ko ingwara ya cancer iri kwirafata intera ikomeye. Ibitigiri bitangwa n'ubwo buyobozi byerekana ko abantu bashika ku 7,000 aribo basanganwa iyo ndwara uko umwaka utashe. Ibindi turabibaza umenyeshamakuru wacu Desire Hatungimana.
Kuri uno wa gatanu niho hahimbazwa mu Burundi umunsi wahariye kurwanya iyo ndwara usanzwe uhimbazwa buri mwaka ku isi yose igenekezo ya kano kwezi kwa kabiri. Kabaye akaryo ko gusigurira Abarundi no kubahimiriza kubijanye n'iyo ndwara iyongera buri mwaka. Muganga Jean Dodu Havyarimana arongoye uwo mugambi w'igihugu aratubwira ko iyo ndwara yifashe mu Burundi n'ikiriko kirakogwa.
Kansere mu Burundi ni bimwe dukarasa muri bimwe bita ngo indwara zibangamiye by'ukuri abene gihugu. Uravye abantu barenga 7,000 batubwiye yuko bama batogwa buri mwaka yuko bagwaye makansere. Muri abo mwabonye makansere akunda kuza cyane bivanye n'igitsina cy'umuntu. Ku badame mwabonye ko makansere yibere cyangwa makansere y'ugwinjiro bw'igitereko ari yagwiriye cyane. Ku bagabo mwabonye makansere ajanye na prostate cyangwa makansere yo mu mahaha ko agwiriye cyane. Ibiharuro bivuga ngo ni bito cyane n'ibinini ariko gusa biraboneka yuko bitera biduga uravye n'imyaka yari nyuma. Kumbure ko bivanye n'uko tutari bwagira ibiharuro ngo tumenye ibyo biharura n'icyo gituma tubona umwe ngabiduteye ubwoba.
Umufaso narongo ishyirahamwe ry'abagendana iyo ndwara amenyesha ko bahura n'ibibazo byinshi na cyane cyane ko hari abamenye iyo ndwara ya kanseri bamaze gusinzikara kubera abaganga bamenyereye iyo ndwara bari kurushi.
Gushikiza isaha tuvuze ku byo tumaze kubona n'abaganga bake bihutira kurondera ingwara ya kanseri y'umuntu abituye. Rero baca batangura kurondeza mu ndwara bamenyereye kugira bashobore kumuvura. Mugabo umugwayi kenshi arivuza imiti bamuhaye akagerageza kugira arabe kuyokira bikanka, ugasanga rero byafashe umwaka, imyaka 2 ndetse narenga. Ukajusanga rero agiye kubona cyangwa bagiye kwikeka ko ari kanseri iza yaramaze kugera kure.
Muganga Mikaza Shani ajejwe ikigo kimwe Rudende gipima iyo ngwara mu Burundi Bujapat abona ko abipimisha bagoma biyongera bikazofasha mu kumenya uko amagara y'abantu yifashe kugira bashobore kuvugwa. Arahimiriza abantu kubandanya bipimisha ngo kuko iyo ndwara yibonetse hakiri kare ivugwa igakira.
Tubona yuko abantu batanguye kumenya yuko izo ndwara zihari bakaba batanguye no gutangura kuzipimisha. Ni intambuko nziza kuko turavye kuva aho dutanguye gukora batanguye gukora mu mwaka w'2019. Ico gihe abagwayi twashoboye kuronka baza kwipimisha iyo ndwara bageze ku gitigi c'amajana 260 aho nabakoresheje ama examen histologique. Turabona yuko no guhera ino mwaka w'2022 mu kwezi kumwe n'igice bamaze kuronka barenga amajana 200 barenga ico twabwira kinje nuko muri abo twapimye harimo abagera ku bice 15 kwijana bafise ingwara ya cancer
muganga Havyarimana amenyesha ko naho bagifise ibazo bimwe bimwe bijanye n'ubuhinga ko ibiriko birakogwa ari byinshi kugira abagwayi bitabweho
turacyafise ubukene bw'ibijanye n'abavuzi babinonose muri ibyo bijanye no kugwanya indwara ya kansere haba mu gukinga cyanke mu gusuzuma cyanke mu kuvura ariko twobamenyesha yuko hariho byinshi biriko birakogwa haba mu rwego rw'ubushinganye no ku rwego rw'igihugu mbere no kubadufasha kugira ngo turandurane n'imizi cyanke dufashe abagwayi bihebure bafise iyo ndwara ya kansere cyanke abazoyigwara aha rero no vuga nk'umugambi aho turiko turiyumvira gushiraho ikigo cy'igihugu kijejwe kuvura indwara ya kansere Centre National de Reference en Cancerologie
igihe hayimbazwa uwo munsi igenekezo rya kane ukwezi kwa kabiri muganga Macidiso Moweti arongoye akarere ka Afrika mishiramwe mpuzamakungurijejwe amagara y'abantu ku isi OMS yamenyesheje ko muri Afrika abanduriye iyo ndwara ku mwaka bangana umuriyoni n'ibihumbi ijana abapfa ku mwaka bahitanywe n'iyo ndwara nabo bakaba bashika ibihumbi majana indwi mu gihe iyo ndwara ihitana abantu miliyoni 8 ibihumbi majana abiri ku isi yose ku mwaka nk'uko bishikirizwa na OMS. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Agezeho mu gisata cha sport yatangurane n'umenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda tubwira agezeho muri ico gisata mu gihugu cy'u Rwanda.
Umukinnyi w'umufaransa Alexandre Genies ni we wegukanye umwanya wa mbere mu gace ka mbere k'isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ryatangiye kuri iki cyumweru. Uyu mugabo w'imyaka 33 ukinira ikipe ya Direct Energy mu Faransa yarushije abandi bose gukoresha ibihe byiza kuko ibirometero 4 byari bigize aka gace k'umusogongero yabinyanyagiye mu minota 4 n'amasegonda 41. Alexandre Genies avuga ko nubwo atakwizera kuba uwa mbere muri isiganwa ryose ariko ngo icy'ingenzi nuko yatangiye neza.
C'est vraiment une grande satisfaction mais je peux pas dire que je m'y attendais. On a une grosse équipe, après il y a d'autres équipes qui sont solides aussi, donc on va prendre jour par jour. C'est des petites équipes, donc ce sera, on va pas penser au classement général, c'est beaucoup trop tôt. Mais bon, c'est sûr que c'est déjà très très bien d'entamer le Tour du Rwanda comme ça.
Ku mwanya wa kabiri haje Jonathan Valencia Restrepo, umunyakolombia wo mu ikipe ya Androni Giocattoli w'umutaliyani, naho uwa gatatu aba Sandy Dujardin ukinira Direct Energie mu Faransa. Umunyarwanda waje ku mwanya wa hafi ni Renus uhiriwe wa timu Rwanda wabaye 2025. Nabyo bituma abanyarwanda bakomeje kugira impungenge bakibaza niba hari umusore wo mu rw'imisozi igihumbi uzashobora kurusyaho muri uru rugamba rwa Tour du Rwanda. Ku ruhande rw'abatoza ariko ngo hari icyizere ko bazitwara neza mu ntera zikurikiraho.
Biragoranye ariko Renusi icyakoze uyu munsi cyari ikintu cyiza, yagerageje ibyo twamubwiye byose, nyine imvura iradutenguha ariko twagombaga kwegukana no prologue mu by'ukuri. Ndatanga icyizere bitewe n'imyitozo twakoze. Icyo navuga muri Tour du Rwanda muri etape zisigaye, icyo twitega kuri Team Rwanda ni ukwegukana amayetape no kwitwara muri rusange kuko icyizere kiracyahari kandi twarateguye bihagije.
Kuri uyu wa mbere hateganyijwe intera ya Kigali Rwamagana irekeye n'ibirometero 148. Mbere yo gusoza abasiganwa bagomba kuzenguruka inshuro 10 mu mujyi wa Rwamagana. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere irakomeje. Imikino igeze ku munsi wayo 18. Kwa gatandatu ikipe ya AS Kigali yatsinze Gorilla FC ibitego 2 ku busa ku stade ya Kigali Nyamirambo. Kuri iki cyumweru ikipe ya Rutsiro FC yatsinze Gasogi United ibitego 2 kuri 1 kuri stade Muganda i Rubavu. Mukura Victory Sport yatsinze Marine FC igitego 1 ku busa kuri stade Huye i Butare. Kuri stade ya Gicumbi FC yanganyije na Espoir FC igitego 1 kuri 1, naho Kiyovu Sport itsinda Police FC igitego 1 ku busa kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Kuri uwa mbere imikino y'umunsi wa 18 wa shampiyona irakomeza. Musanze FC irahura na Etoile de l'Est kuri stade Bworoherane. Bugesera FC ikina na Lyon Sport kuri stade Bugesera. Mundi mukino ikipe ya APR FC irahura na Etincelles FC kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe iza kwisonga ni Kiyovu Sport ifite amanota 38, APR FC ni ya kabiri na amanota 37. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Mukura Victory Sport ifite amanota 32, AS Kigali ni ya kane na amanota 30. Ikipe ya gatanu ni Lyon Sport ifite amanota 29, Musanze FC iza ku mwanya wa gatandatu na amanota 27, ya karindwi ni Police FC na amanota 26, Espoir FC iza kubanya munani ikagira amanota 22. Ikipe ya 9 ni Marine FC n'amanota 21. Bugesera FC iza kumwanya wa 10 n'amanota 19. Gasogi United iza kumwanya wa 11 n'amanota 19 nayo. Rutsiro FC nayo ifite amanota 19 ikaba ari ya 12. Ikipe ya 13 ni Etoile de l'Est ifite amanota 17. Etincelles FC ikurikiraho kumwanya wa 14 n'amanota 15. Ikipe ya 15 ni Gorilla FC ifite amanota 14 naho kumwanya wa 16 wa nawo wanyuma turahasanga Gicumbi FC nayo ifite amanota 14 n'umwenda bitego 11. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda urakenuye mu gihugu cy'u Burundi naho mu rwiserukira gihugu wabigeme kuno munsi wa mbere urafise urukino rwo gusubiriza ruza kuhuza na Djibouti hizo bari gihe cy'isaha itrenda inyuma yo gutsinda ibitsindo bitandatu kuri kimwe mu rukino rwa mbere u Burundi busa n'ubwamaze kugera mu gikombe cha Afrika kizobera muri Maroc mu kwezi kwindwi uno mwaka. Muri basketball naho urunani rufise intsinzi zine kuri zine mu gisagara cha Bujumbura. Izi nkuru zose tuzibaza mugenzi wacu Desire Hatugimana.
Kuri uno wa mbere ibuye ku kibuga Urukundo niho haza uburukino bwo gusubiriza hagati y'Burundi na Djibouti mu rukurikirane rwo kurondera imigwi izitabira igikombe cya Afrika mu bigeme kizobera muri Maroc kuviganikezo rya kabiri gushika igihe 2023 ukwezi kw'indugu no mwaka. Mu rukino rwa mbere Burundi bwatsinze Djibouti bworohewe cyane ibitsindo bitandatu kuri kimwe. Muri urwo rukino rwo gusubiriza Gustave Niyonzima amenyereza uwo mugwi amenyesha ko naho batsinze byinshi barufata cyo kimwe nuko byari byifashe mu rukino rwa mbere naho hari bamwe mu bigeme biwe bamaze kubona ko byose byarangiye.
Abakobwa basa n'abantu basa n'abagoye turinda gushyiramo ingufu gukara kuko bacamo gushyiramo negligence byaramunitse ku myimenyerezo ya mbere twatanguriye ko ababonetse kumenya mu negligence bo babona ko baje gusinda ariko twaragerageje gufosa turebe ko byose muri football birashobora gushika narijya ari futbole abakobwa mu nziko kenshi ibitsindo birinze byingira kenshi byingira byinshi cyane ego ubundi ubundi bazatumize neza twarabiritse ko byose bishoboka bari concentre.
Atari impanuka ibaye umugwi w'abigeme w'Abarundi uzo uri muri Maroc mu kwezi kw'indwi kuko ni cyo gikombe ubwa mbere aho uzohahurira n'iyindi migwi isanzwe ifise abakinyi bakomakomeye kugira abazohangane n'ivyo bihugu. Gustave Niyonzi bamenyesha ko hari byinshi bagomba gukora bakironka ubwo burenganzira bwo gukina igikombe cya Afrika.
Nukura abatukegeranya abakinyi b'abigeme bo bari hanze bashoboye tukaza tukagira ni selection tugacaguramwo abo dushobora ko bushobora kudufasha amabo tubona nabo ko atacyo budufasha bagasubizwa mu bihugu byabo barimwo. Icyo kimaze gukorwa kintu cyo gikenewe kikindi novuga ko cyo dufasha gukina amatsi menshi akivandimwe ashoboka ego n'ibindi bihugu novuga imaze gutera imbere mu byo no mpira kugira turabe aho tuzaba tugeze aho gukosora aho kwameliora namwe tujye mu byo bintu bibiri bya mbere twosa burongozi aramwe imana duza gira tugashika muri kane.
Muri basketball naho umuguru nani watsinze Rezipo ku manota 88 kuri 71 umenyereza w'urunani amaze kuronka insinzi zine kuri zine arafise icyo yizeza abakunzi b'uwo mugwi n'ica basaba
cyo no bizeza nuko twifuza gushika kuri ashoboka kandi tugafata umwanya wa mbere ariko boza kudushikira cyane kubera umufana n'umukinyi wundi agira 13 muri liste y'abakoci novuga yuko muri rusange cyo no bizeze nuko twoshika kuri ashoboka tugafata umwanya wa mbere bashaka n'ibikombe twabitwara ariko baze kudushikira gusa.
Umumenyereza mushasha wa Rezipo wewe aremera ko barushijwe
umugwa Rezipo n'umugumeze neza hama ikindi kintu urumva abasaba kinyi preske beshi bashasha nabo nyene nanje ndi mushasha nibaza yuko tugerageza kuraba inye tugira cohesion abe donc anje iri collectif na cyane cyane atake yatuna n'izo ndi kumabibonye ariko nibaza yuko ari ibintu tugiye kuko turakosora mu kivuke ni question umwanya nawo atari kirenga muga tugiye kugerageza urumva ndi mushasha n'abana bakiri bashasha ariko tugerageza kuraba inye dukombina tugiye kombinezo kwese duhurize hamwe ku kintu kimwe kandi nibaza yuko bizogenda neza.
Urundi rukino rwabaye muri izo nkino zo kurondera imigwi itandatu mu icenda izo serukira igisagara cya Bujumbura mihiganwa ry'Uburundi bwose Remesha yatsinze Muzinga ku manota 88 kuri 71. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwari muduteza amatwi hani uduce tuba turabangira amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo byari biremeshejwe na Jewe Diane ni nahazwe dushimire abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo muri bo harimo Dieudonné Cubahiro yegeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu bose tubikibanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mwo vyose na huta Radio nziza y'icyitegererezo America Radio yanje Radio yawe Karaguru shinge kumakuru nyakuri Yeah yeah Ijwi rya America Ijwi rya